yumva niragijwe rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda amahoro cyuti bakunzi muri kumwe natwe mu biganiro byo kuri umunsi tubandaye tubashyiriza kuri mu mihana yacu ntumbere yo kwirinda gukwirakwiza ikiza cy'umugera wa corona babahaye ikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara cumi umunsi ngiye gushyikirizwa nanje Aloys Bigirimana impunzi z'abarundi muri Tanzania ziritabariza zisaba HCR kuzironsa uburaro bukemeye
yem ubu funyana ndabupokeye ehe ebura emburanyagirwa nyene bwose nyene ugasanga hehe no kujya hari hikihe bimwe sanga no kubora byaboze sindonka naho ndyama nisare yarahete yem ubwo nyene ndahuko nyene
iyo numwe mu mpunzi z'abarundi mu nkambi yanduta mu gihugu cya Tanzania hano muri leta zumwe za Amerika abategetsi mu gisirikare bafite impungenge ko igisirikare kiriko kirakoreshwa ku nyungu za politike muri ibi bihe by'imyiyerekano ukwibuka abamaratiri b'ubuganda ntikwitabiriwe ku rugero runini kubera ikiza cya covid-19 aya n'ayandi makuru ni mu kanya mu makuru yo mu karere k'ibiyaga binini mugume ku maradiyo yanyu duhereye iki kiganiro iwanyu mu ntara muyavugwa hirya no hino ku isi duhereye hano muri Amerika abategetsi bakuru mu bahoze canke bakiri ku mirimo mu gisirikare ca Leta Zunze za Amerika bashikiriza impungenge bafise ku ikoreshwa ry'igisirikare ku mvo za politike muri ibi bihe by'imyiyerekano abanyagihugu biyamiriza igikenye c'igipolisi bashikiriza ko ari nkenerwa ko abanyamerika bose bakwiye gufatwa kumwe kandi bagahabwa uburenganzira bemerewe n'ibwirizwa shingiro bwo gushikiriza akari ku mutima no gukoranira hamwe General Joseph Lengier arongoye inteko seruka rukambye mu gihugu hagati ashikiriza ko amacakubiri y'urukoba ivangura hamwe n'ubwicanyi atakibanza bifise muri Leta Zunze za Amerika abasirikare bararungitswe mu mareta 31 gufasha igipolisi guhangana n'abakora imyiyerekano imaze indwi inyuma y'icwa ry'umwirabure George Floyd mu minwe y'igipolisi mu karere ka Washington DC yo harungitswe igitigiri kinini umushikiranganji wo kwivuna abansi Mark Esper yategetse ko abasirikare 3,300 bazanwa mu micungararo ya Washington kurinduriraho mu gihe byuba ngombwa ko bashobora gukoreshwa General James Mattis nawe yatanze imihoho mu 2018 inyuma yo kutumvikana na Perezida Donald Trump yasabye ko hoba ubumwe mu gihugu kugira imyiyerekano irangiye yemeza ko iki gihugu kimaze imyaka 3 mu ngaruka mbi zatewe n'ubutegetsi budashinze imizi ayandi tubanzanye twumviriza Fidele niyo ngabo
turakuramukije Aloys namwe nshuti muduteze amatwi tutambwiye ku nkuru yerekeye Uburundi abashinga amateka bane bo mu gihugu cy'u Bufaransa Sonia Krimi Mansour Kamadine Frederic Dumas Delphine Bagari na Michel Victory bashize ahabona ku munsi wa gatatu ikete yugururiwe bose ku bijyanye n'amatora aherutse kuba mu Burundi bavuga ko mu kiringo cy'imyaka 5 irangiye abarundi babayeho kuri imwe mu ntwaro zirangwa n'igitugu gikomeye cyane mu kinyejana cya 2021 bavuga ko imyiyerekano yakozwe isaba ko ibyizwa shingiro n'amasezerano ya Arusha byubahirizwa yakandamijwe amaraso asesetse abarundi 100,000 barahunze igihugu mu gihe abandi 100,000 bishwe cyangwa batabwa mu mvuto abashinga amateka bavuga ko iterabwoba ari ryo ryasindaro mu gihugu uruhagarara rwa politike mu gihugu rwagize ingaruka zikomeye ku butunzi n'imibano mu gihugu hamwe n'imigenderanire n'amakungu abashinga amateka bavuga ko amatora aherutse kuba mu gihugu yabaye mu gihe carangwa n'ubwicanyi n'ikandamizwa ry'abatavuga rumwe na leta bavuga ko ayo matora yabaye atubahirije ibintu na bike mu bisabwa kugira haba amatora arangwa n'ubwigenge umuco kandi yuzuriza bose bavuga ko kubera izombo bitatangaje ko ivyavuye matora byahaye insizi umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD yamara abashinga amateka bavuga ko amatora yo ku itariki 20 y'ukwezi kwa gatanu yaranzwe n'ibiharuro by'irementanya byari bigenewe kumvisha abarundi ku mugambwe CNDD-FDD ariwe watsinze amatora mu kurangiza bavuga ko bafise impungenge zikomeye zo kubona ko ibimenyetso byose biteye agahinda bidasa nuko biteye amakenga makungu kugira afate ingingo zikenewe zigenewe gukingira abarundi ngo gusohora amatangazo gusa ntibizobuza uburundi kuja mu kaga k'ubwicanyi n'uruhagarara inyuma y'amatora bamenyesha ko igikenewe ari ingingo ziboneka zigenewe gukingira abarundi Tuve mu Burundi dukubitire hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika abandi bapolisi batatu bari bahari igihe Derek Chauvin umupolisi wo mu gisagara cha Minneapolis yafukama ku izosi ry'umunyamerika umwirabure George Floyd gushika pfe bagejeje cese ku munsi wa gatatu ibyaha byo kuba barafashije mu igandagurwa ryiwe icaha Chauvin yagirizwa cyo kuba yagandaguye Floyd congerejwe uburemere mu kuvanwa ku rugero rwa gatatu gishyirwa ku rugero rwa kabiri risunzwe amategeko yo muri leta ya Minnesota. Ikinyamakuru The Star Tribune cyatangaje ko Chauvin ari we azohangana n'icyaha gikomeye cyane kurusha abo bandi bapolisi batatu bari kumwe ku byerekeye urupfu rwa George Floyd, bose uko ari bane baza barirukanywe mu kazi kabo. Umushyikiriza manza mukuru wa leta ya Minnesota Keith Ellison niwe yashikirije ibyo byagirizo bishasha ku munsi wa gatatu. Tuve muri Amerika tuze muri Afrika mu gihugu cha Uganda bakozi bajejwe amagara y'abantu muri ico gihugu bavuze ku munsi wa gatatu ko badafise ibikoresho bikwiye byo kwikingira ikiza cy'umugera wa corona. Kuba bashobora kwandura uwo mugera biriko bituma bamwe muri bo bagonanwa ku byerekeye kwitaho abafise uwo mugera. Ivyo bikurikiye ibyatangajwe ku munsi w'Imana urangiye vyuko abakozi bajejwe amagara y'abantu indwi barimo abaganga babiri n'abaforomo babiri banduye umugera wa corona. Gushika ubu Uganda ifise abantu 507 bafise umugera wa corona mu gihe 51 urahitana.
Urakoze Fidele kuri aya makuru yo hirya no hino ku isi. Inshuti zacu iyi radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda muyumvira kuri FM 103.3, mu Burundi naho ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, metero 31 na metero 41.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru mu karere impunzi z'abarundi mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania baridoga ko babayeho nabi kubera ikibazo cy'amazu badasanurirwa. Mu menshi makuru wacu James Jovin akorera mu gihugu cya Tanzania yaganiriye na zimwe muri izo mpunzi zimubarira uko byifashe.
Urere ino nzu yanje urabona nyine ndireranye nyine abana urabona umugabo nyine twarashwanye iyi nzu rero irava imvura iguye turaraduhagaze yemwe ubufu nyine ndabupokeye ehe ebura emwe buranyagirwa nyine bwose nyine ugasanga hehe no kujya hari igihe bimwe sanga no kubora byaboze kindi cya kabiri sindonka naho ndyama imisare yarahetse yemwe ijya nyine ndahuko nyine ijya nyine ndi mu nzu nyine yaje nyine abana tubana n'abana nyene turi umuryango wa batandatu kya sindonka nyene kintu nyene bana nyene ndaguma ngaho nkaburi kimfasha abana ahangayika imvura yagwa nyene tukarara twicaye ku bw'imvura nyene twabuzaho turyama.
Yewe ndi mpunzi ndi ngaha muri Nduta mugabo nkaba meze nk'umuntu umengo singira unyitwararika abandi barafashijwe ibintu cyewe nta bintu ushobora gufashishwa bivanye n'uko imyaka yiwanje bahenyuranije igihe nahunga. None rero kuba mfise imyaka y'ubukuzi ku mubiri ku ifomu naho biboneka yuko umengo ndi mu mugwi w'abantu bakiri bato bigaca rero bituma rero imfashanyo zije ziciye muri UN ntashobora kuronka imfashanyo nk'uko abandi bafashe.
Umva ikibazo cya mbere kijyanye n'iyi nzu ubona ingene imeze uko ubwa mbere ngaha imvura iguye aha muri iri gerere ngaha harahita y'ubuyaga hagahita uruhuherezi ikanatumana hariya hejuru hari hahantu hatabuke intuzenya amazi akaca atemba imbere mu nzu ntubona ngaha ingene ndiyimve aha ndagombye ngo ngwanye ndabe nk'uko none reje ndabona ku cyerekeye inzu icyo ndosaba yuwe nuko yoza ikadusanurira hanyuma imaze kudusanurira abafundi bagaca bandugiriza aha hejuru ngira ngo ndibaza aho ngira byoca mu buryo
nuko mbona mukeneye kudusanurira bari bakeneye nka yuwe ni nyene nk'uko ari umubyeyi yatwashyiriye yuko bodusanurira akazu bakaduha akazu gakomeye kubera n'utwo dupokera nyine nk'ifungurwa usanga zanyagiweho twa ciretse cyangwa ugasanga nkaha abana bajyama bajyamye nyina ahantu hatose tukabura ingene abana barara neza hanyuma ikindi nacyo nuko mbona iyo baje gusanura usanga bavuga ngo bagusanuriye bashize kwihema hanyuma ugasanga n'ubwasigaye ko hejuru bwashaje kandi atabusare baduhaye bwo gusasa hasi bakagenda babutwaye
ikindi nacyo kigira kabiri ikibazo cyerekeye nyine cy'ayo mahema hariya haruguru ubuyaga buhise bwarahise bwa buyaga bwo mu kwiye 12 ihema iratabuka iri kujya yikubita ku biti hariya iratobagurikana hariya hose inshandemera kubohesha n'imigozi mugabo amahema yatabagurike iyi mvura iri kiragwa rasima nyene irava amavano ashunguruka hariya nkasa ndayabonera indani mu nzu no nkaho rero urumva ivyo nk'ivyifuma vyopyo nko muri iyo misi kweri muri uko kwezi ndamaze kwezi kose dukoresha gusuma ifuma ryatarariye mu nzu kandi n'ababanyi barabibonye ndararisohoye barabibona bavuga ati kweri wahombe kandi gataraye ndaraye mvuye gutega uwo munsi nyene twaguma turya imboga none ndari kugira heri ngorane rero z'ikibazo cy'inzu n'izi
twasaba rero mu gihe baje kudusanurira amba badusanurira ihema cyangwa amba badusanurira nk'amabati uduhema twasigaye ko hejuru bakatuturekera kujya tudusase abana baronka bajyama heza icyo nasaba kimwe ni icyo kindi cya kabiri naho iyi imvura iguye nyine ucusanga ubura amahoro ukabura aho uryama ukaguma uhagaze abana ugasanga ko baratera induru ati turanyagirwa turanyagirwa nawe atakundi uri bubigenze ubwo nyine twasaba kweri ashe yubwo ni kweri ashe iraba uburyo yotugarukiraho kabisa itwusanurire nyine hanyuma ikindi nacyo dusaba n'utwombo baduhaye twarahetse baraho kungene bo dusayidira kweri haduha n'utusare n'agasafuriya ho gutekamo n'utwombo two kunywesha amazi cyangwa kuvomesha kweri bo abakoze bagize neza
banywanyi bakunze ibijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 9,995 guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,630 15,460 15,675 12,530 naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 640 9,470 1,070 13,630 n'ijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
muri Uganda abakristo badashika kwijana ku munsi wejo nibo bitabiriye amasengesho adasanzwe yo kwibuka abihaye imana muri Uganda bishwe n'umwami wa Buganda mu mwaka w'1885 umunsi wahora witabirwa n'abantu bashika ku miliyoni 2 baturutse imbere mu gihugu no hanze inkuru irambuye tuyikesha Ignatius Bahizi muri Uganda
Umunsi nk'uyu buri mwaka ahina mugongo wahabihaye imana ba Uganda biciwe kubera ukwemera kwabo habahuzuye abantu utabona wakandagiza ikirenge kubera ubwinshi bw'abemera imana baturuka hirya no hino mu gihugu n'abava hanze ku migabane yose y'isi baba baje kuwizihiza mu myaka ijana ishize abakristo baza aha hantu kunamira ababihaye imana 45 no gutakambira imana uyu munsi uzaja wibuka amateka y'iki gihugu kutarijijwe nk'uko bimenyerewe kubera icyorezo cya corona cyatumye abantu basaga 2,000,000 bataza kubaheza umunsi uri kuri kalendari ya Kiliziya Gatolika ku isi hose Musenyeri wa Diocese ya Kampala Cyprian Kizito Rwanga wayoboye igitambo cya misa yavuze ko uyu munsi wabaye igitangaza kandi ko kubona abantu batakunganye nk'uko bisanzwe hari ubutumwa Imana yashatse gutanga akaba rero abemera Imana bakwiye gusenga bivuye inyuma kugira ngo Imana ikize isi iki cyorezo
We have now the pandemic of the coronavirus which is spread all over the world
Ati ubu twugarijwe n'icyorezo cya corona ku isi hose hamwe n'amahoro make nk'uko mubibona muri Amerika ubu ngubu dusenge cyane kandi dusabe nabihaye imana ba Uganda kudusengera kugira ngo ibi byose bishire.
To the after effects of these challenges.
Musenyeri Kizito Rwanga yongeye igisha ku by'urugero rw'abihaye imana ba Uganda bivuze mu buzima bw'abemera muri ibi bihe by'uburwayi bwa corona.
The current pandemic of COVID throws a challenge to us as believers. In the current
ati icyorezo cya corona ni ikigeragezo kubemera imana kuko muri ibi bihe turimo byo kutabonana na bagenzi bacu hamwe n'ibura ry'ibintu bikenewe mu buzima byatuma bamwe bikunda bo bonyine abandi bagakoresha ingufu zabo kubona ibyo bashaka kandi bibinyuranyije n'ibyo abayoboke b'Imana bagomba gukurikiza birimo gusangira n'abandi ibyo dufite. Abihaye Imana ba Uganda batwigisha gukunda bagenzi bacu no kubafasha.
Our works of charity, our works of love.
Mu butumwa ku banyagihugu bose kuri uyu munsi, Perezida Museveni yavuze ko ukwicwa kw'abihaye Imana ba Uganda kubera ukwemera kwabo bifitanye isano n'abantu bitangira ibihugu byabo kurwanya imibereho mibi.
The example of their fortitude and endurance has helped to plant the kingdom of God in the hearts of men and women.
Ati urugero rw'aba bihaye Imana rwo kwihanganira ububabare byafashije gutera imbuto mu mitima y'abantu ku isi hose. Niyo mpamvu buri mwaka ibihumbi by'amajana yabemera mu gihugu no kuva ku isi hose baza hano mu rugendo rutagatifu kwibuka ubutwari abihaye Imana ba Uganda bagize mu kwemera kwabo. Ibyo banyuzemo bitwigisha ko ibyemezo bikomeye bihindura imiterere y'isi bikorwa n'abantu bahitamo kwitangira icyo bemera kandi bareba imbere hazaza. Hari hagati y'umwaka w'1885 na 1887 ubwo wari umwami w'ubwami bwa Buganda w'icyo gihe witwaga Mwanga wa kabiri yategetse ko abo bantu bakoraga mu ngoro ye bicwa kubera ko banze kumwumvira bakumvira ibyo bavuga butumwa bw'Imana bari baturutse hanze icyo gihe babigishije. Bityo umwami akabategeka guhitamo kumwumvira ntibicwe cyangwa gukomeza gukurikiza ibyo abo bavuga butumwa bababwiraga nuko bakicwa. Baje guhitamo kwicwa nuko bicuru w'agashinyaguro babanzaga gutegekwa guca inkwi zo kubatwika bahanyuma bagatwikwa umwumwe imbere y'abagenzi be. Wari muto wabo bose yitwaga Kizito kandi yari afite imyaka 15 y'ubukuru ukurikije amateka yabo yanditse. Izina Kizito ryaje gukundwa cyane nuko abakristo benshi ku isi baza gutangira kubyitirira abana babo. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Inyuma y'indwi irenga y'amahane menshi imyiyerekano yo kwiyamiriza inyifato y'abapolisi ku banyagihugu yasubiye mu ituze muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Thomas Kamirindi nibyo atubwira.
Ituze ryagarutse cyane cyane kubera impamvu ebyiri. Iya mbere, abaturage barakora uko bashoboye kose kugira ngo bakumire ababazanamo ibyo kurasa, gusahura, kumenagura no gutwika ibya rubanda. Iya kabiri ni amategeko y'umukwabu yatumye polisi ita muri yombi abantu barenga 9,000 kugeza uyu munsi mu gihugu hose. Hejuru ya polisi ba guverineri ba leta 29 kuri 50 zigize igihugu na meya wa Washington DC umurwa mukuru wa Amerika bategetse abasirikare babo National Guard barenga 20,000 gutera inkunga mu bikorwa byo kugarura no kubungabunga amahoro n'umutekano. Naho igitekerezo cya Perezida Trump cyo kohereza ingabo z'igihugu kwigarurira imijyi irimo imyigaragambyo ba guverineri ba leta zitandukanye na ba meya b'imijyi myinshi bakomoka mu mashyaka yombi y'abarepublikani n'abademokrat bacyamaganiye kure cyane bavuga ko adafite ububasha bwo kubikora bo batabyemeye cyangwa batabimusabye. Mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC abaturage 9,000 baraye bateraniye mu ituze hirya gato y'ingoro y'umukuru w'igihugu Maison Blanche amasaha make nyuma yuko abapolisi bari ku maguru no ku mafarasi babarashemo ibyuka biryana mu maso. Bagumye mu mihanda na nyuma ya saa moya y'ijoro ubwo amasaha y'umukwabu abatangiye batitaye ku bashinzwe umutekano babanje kubabwira ko bashobora kubakoreshaho ingufu ariko izi ngufu ntizakoze kuko abaturage bari batuje nta mivundo n'ikinyabupfura cyinshi ndetse bakobye nabi cyane banavugiriza induru umwe muri bo wuriye ku nkingi y'itara ryo ku muhanda ashaka kurimena bose barasakabaka bati amahoro mu myigaragambyo yacu mu mujyi wa New York naho abaturage ibihumbi n'ibihumbi birengagije amasaha y'umukwabo atangira saa mbiri y'ijoro bigumira mu mihanda mwituze kugera mu gicuku imijyi myinshi nayo itandukanye ntiyabayemo urugomo n'imivundo nka Los Angeles muri leta ya California mu burengerazuba bw'igihugu Miami muri leta ya Florida mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za Amerika na Houston muri leta ya Texas naho mu majyepfo y'igihugu aha umukuru wa polisi yasanze abaturage mu myigaragambyo bariganirira abemerera ko agiye guhindura imikorere ya polisi n'imyitwarire yabo Houston ni umujyi wa kane mu mijyi ituwe cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niho George Floyd yakuriye. Niho n'umurambo we uzashyingurwa ku wa kabiri w'icyumweru gitaha ku itariki ya 9 y'uku kwezi kwa gatandatu. Umuryango wa Floyd watangaje ko Joe Biden wabaye Vice Perezida wa Repubulika imyaka 8 kandi ushobora kuzaba kandida w'ishyaka ry'abademokrata mu matora y'umukuru w'igihugu mu kwa 11 gutaha azajya muri iyo azajya muri iryo tabaro Houston. Umwirabura George Floyd yapfuye ku wa mbere itariki ya 25 y'ukwa gatanu ari mu mapingu n'umupolisi w'umuzungu yamucikamije ivi ku gakanu iminota irenga 8 mu mujyi wa Minneapolis muri leta ya Minnesota mu burengerazuba bwo hagati bw'igihugu. Uyu mupolisi nyuma y'urupfu rwa Floyd yarirukanwe ku kazi ndetse nyuma aza gutabwa muri yombi abagenzacyaha bamushinja ubuhotozi atari yagendereye. Abavoka b'umuryango wa Floyd bababwiye ko n'abandi bapolisi bashobora gutabwa muri yombi. Anketi zaba zimaze kwerekana ko hari undi mupolisi wa kabiri nawe w'umuzungu nawe wari washinze ivi mu mugongo wa Floyd kandi nyine Floyd ari mu mapingu yubitsinda ariko uyu mupolisi wa kabiri we ntagaragara ku mashusho yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga. Uretse anketi mpanabyaha zirimo zikorwa ku rupfu rwa Floyd, guverinoma ya leta ya Minnesota nayo iruhereyeho yatangaje ko yatangije anketi kuri polisi ya Minneapolis ku birebana n'uburenganzira bwo kwidegembya kw'abaturage droit civil mu Gifaransa. Guverineri wa Minneapolis Tim Walz na komiseri we ushinzwe muri guverinoma ye uburenganzira bwa muntu Rebecca Luciero barega polisi ya Minneapolis amateka maremare n'umuco wo kuvangura amoko bati anketi zigamije kureba uburyo babikosora ku buryo burambye. Komiseri Rebecca Luciero yasobanuye ko guverinoma ya leta ya Minnesota izumvikana n'umujyi wa Minneapolis ku iteka ryemeza inkiko guhana zihanukiriye ibyaha byose bihonyora uburenganzira bwa rubanda bwo kwidegembya no gushyiraho ibihano mu rwego rw'indishyi z'akababaro. Ati dufite naho duhera kuko mu mwaka ushize umujyi wa Chicago nawo washyizeho bene iryo teka Minisiteri y'ubutabera y'igihugu imaze kubona ko naho polisi yari ifite amateka maremare n'umuco wo kuvangura amoko no gukoresha ingufu nyinshi zidakenewe kuri bamwe na bamwe. Abagize njyanama y'umujyi wa Minneapolis bose uko ari 12 nabo bakoze itangazo bavuga ko bashyigikiye izi anketi ku mikorere n'imyitwarire ya polisi yabo. FBI ikigo cy'igihugu cy'ubugenzacyaha nayo irimo irakora anketi yayo bwite yo kureba niba abapolisi ba Minneapolis barishe uburenganzira bwa George Floyd bwo kwidegembya droit civil lesé.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse ukudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,300 kilohertz 15,675 na kilohertz 17,073. kumusi wagatandatu no kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika 12 n'igicezo kumuhingamo mutwumvira kuri kilo Hz 15,188 na kilo Hz 13,633 mu gihe kumusi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilo Hz 15,466 na kilo Hz 17,503 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu.
Ifashanyo za HCR ku mpunzi ziba mu bisagara muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa corona zacanishijemwo abo zigenewe. Komite y'impunzi yifuza ko amadolari 30 agenewe buri mpunzi ku kwezi yohabwa impunzi zose atanu mwavuyemo, ariko hasere yo yatangaje ko ataburyo ifise bwo kwira bose. Pierre Claver niyo nkuru aratubwira ibindi.
Amafaranga ateye impari nayo huriranye n'amadolari 30 ku kwezi atangwa n'ishyirahamwe ryita y'impunzi HCR mu Rwanda ahabwa impunzi ziba mu bisagara. Yatanguye gutangirwa mu karere ka Huye mu ntara y'Amajepfo mu ntango z'ukwezi guheze mu ntumbero yo gusahiriza impunzi kubera ikiza cy'umugera wa corona catumye n'abari bafise utwo bakora bidakunda ahubwo bakaguma mu nzu kugira ngo bikingire. Kuva ico gihe ababa i Kigali no mu micungararo baciye batangura kwizera ko nabo ari vuba, ndetse na HCR rirabizeza ko nabo bagiye kubukura mu cibo. Gusa HCR yongeye ko kwako gafashanyo kazohabwa bantu nikora. Aho niho amajambo yatanguye kuba menshi gushikaho ubutwara komite y'impunzi zose ziba mu bisagara. Patrice Nadoka yandikira urwandiko userukira HCR mu Rwanda amubwira ko iryo shirahamwe ryogerageza ntiricanishemo impunzi ahubwo kwako gafashanyo kuhabwa bose, kuko kuri we atamwana n'ikinono.
Turabe yuko nkuko abandi bariko barafashwa batishoboye mu makaritie no mu mirenge no mu midugudu, na HCR kugira ngo nayo ishobore gufasha impunzi muri rusangi zitishoboye nazo nyene ziba zifise ubu amikoro make, binashobotse bashikira impunzi zose muraza ko impunzi muri iki gihe zaha zitungwa no kwiruka ata buryo bwo gutunga imiryango bafise.
Ahmed Babafal aserukira HCR mu Rwanda ntiyatevye kwishura kuri ayo makenga komite y'impunzi ziba mu bisagara ya mutuye. Yavuze ko kubera uburyo buke HCR rifise ridashobora guha ako gafashanyo impunzi zose n'abasaba ubuhungiro bari mu bisagara, ahubwo ko abageze mu zabukuru bantu nikora hamwe n'abagendana ubumuga aribo bazokorwa mu ntoke gusa. Mu kiganiro cihariye umuvugizi wa HCR yabwiye Ijwi rya Amerika ko mu mpunzi ziba mu bisagara zirenga gato 12,000 abagera ku 70,000 bantu nikora gusumba abandi aribo baroswa ako gafashanyo k'amafaranga 27,000 n'amajana 5 y'u Rwanda. Abenshi muri abo na barundi barenga 10,000 abandi nabo n'abakongomani. Umufasoni Elise Villechalan ajeje kumenyesha makuru muri HCR. Bantu nikora nibo bazoyahabwa tutaravye ubwenegihugu bwabo. Aha twavuga nk'umupfakazi canke utunze umuryango atari kumwe n'uwo bubakanye, abageze mu zabukuru, abana bihunganye, ndetse hari n'abandi bari bamaze kutwitura kuva ku mwaka uheze k'ubukene bubarembeje, n'abandi rero biboneka ko bakenye gusumba abandi. Ku mpunzi zirenga 12,000 dufise zahungiye mu bisagara mu Rwanda tuzofasha 70,000. Ubu twabaye turatanga ay'ukwezi kumwe, ariko ibintu bibandanije uku tuzobafata mu mugongo mu kiringo c'amezi 3, ariko tubanza kuraba ko bafise amakonti muri banki canke ko bakoresha uburyo bwo guhanahana amafaranga kuri telefone. Gusa twabizeza ko twabikoranye ubwitonzi kugira ngo ntagire ubura kandi ari nawo nikora. Haraheze iminsi rero dutanguye kuyashira mu mabanki, abarenga igice mu 70,000 bose hamwe baramaze kuronka ako gafashanyo. Kubwa komite y'impunzi ica rigikwiye gufatirwa ko cokorohereza bose nuko impunzi zose zagezwe ko ingaruka mbi n'ikiza ca corona gutyo ko atawari kubura. Iyo komite y'impunzi igira ko itanga umuti kwako gafashanyo kari gutuma gatangwa mu kiringo c'amezi 2 ako abameza 3 nkuko HCR yabitegekanije kugira ngo bose baronke maze ntikabagafashanyo kaza gucanishamwe impunzi yamarahashe igishura ko yafatiye ku makuru impunzi zatanze igeze yandikisha zisaba ubuhungiro ico bikoze riremera ko hamwe yabonetse ubundi buryo kitazobuza ko nabandi basigaye barenga gato ibihumbi bitanu nabo bahabwa hagataho ari n'uwundi mugwi w'impunzi cyane cyane z'abarundi bashimye kwitura ubushikiranganje bujejwe impunzi mu Rwanda kugira ngo bufashe mu gutatura izo mpari hashtag nta mfashanyo ryahora riha impunzi zahungiye mu bisagara ahubwo gitaho gusa abarenga ibihumbi 148 baba mu makambi y'impunzi ahanini bagizwe n'abarundi hame n'abakongomani. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Kuti mwese turi kumwe ikiganiro iwanyu mu ntara naha kirangiriye turabashimiye cyane ko mwateze amatwi turashimiye kandi mukubira ya baro yadufashije gushira hamwe ibi biganiro ngira umunsi mwiza kwari kumwe nanje Aloise Bigirimana.